Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa mbere tariki 9 z'ukwezi kwa 12 mwaka w'ibihumbi 2019 muri studio gatanu muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze ku makuru yo kuri ino saha.
Kwinjira nk'ugendera ku ikinga biramugora n'ujya w'ibekiye urasanga hariho afise esikariye usanga iri hejuru bikamugora ingene yinjira.
Uyu ni umwe mu bagendana ubumuga mu nkambi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania bugarijwe n'ibibazo bitandukanye muri iyo nkambi irimo Abarundi. Iyo ni imwe mu nkuru tubafitiye mu kanya kari imbere, harimo n'izivugwa hirya no hino ku isi. Mugume hafi. Mbere y'ukuja mu idonido y'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, reka twumve amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise,
maramutse. Oriane, urakoze. Turahera mu yavugwa muri Leta Zumwe za Amerika. Umukuru wa komisiyo y'inama nshingamateka ijejwe ibibazo by'ubutungane yashikirije ryo ku munsi w'Imana ko hari ibyemeza bikomeye yuko Perezida Donald Trump yakoze ivyaha bihagije bikwiye kumukura ku butegetsi. Mushingamateka Gerald Nadler yashikirije kuri televiziyo CNN yaha muri Amerika ko mu gihe Perezida Trump yorengutswa imbere ya sentare yokwagirwa n'ivyaha mu minota 3 gusa itarenga. Trump yagirizwa gusaba Ukraine gutanguza amatohoza kuri umwe mu bakeba biwe muri politike wo mugambwe wa Demokrate bashobora kuzohiganwa mu matora yo mu 2020. Joe Biden yahoze ari icegera cy'umukuru w'igihugu. Mu gihe yobura n'agatsindwa, Perezida Trump yobabaye umukuru w'igihugu agira gatatu akuwe ku butegetsi inyuma ya Andrew Johnson. Integuro y'amafaranga leta yiwe itegekanya kuzokoresha angana n'imiliyaridi 40 z'amadolari y'Abanyamerika mu ntumbero yo guhangana n'ibihano Iran yafatiwe na Leta Zumwe za Amerika. Muri iyo nteguro y'amafaranga yashikirijwe ejo ku munsi w'Imana, Rohani avuga ko ashobora kuzosaba ingurane ya miliyaridi 5 z'amadolari y'Abanyamerika Uburusiya kugira yisuganye mu bijanye n'ubutunzi. Ifaranga rya Irani hamwe n'ubutunzi byarasubiye inyuma yaho Amerika itanguriye gufatira ico gihugu ibihano kuva Perezida Donald Trump avavanuye n'amasezerano yo mu 2015 ibihugu rutura ku isi byumvikanye n'igihugu cya Irani.
Washington, ijwi rya Amerika.
Umushikiranganji wa mbere wa Sudani Abdalla Hamdok yatangaje ko munsi w'Imana ko igihugu ciwe kigiye kugabanya abasirikare bacu muri Yemen aho bari mu runani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite rushigikiye leta ya Yemen. Hamdok ashikiriza ko mu ntango Sudani yari ifise yo abasirikare 15,000 bagagiye kugabanywa gushika ku 5,000. Yabishikirije agishika i Khartoum inyuma y'urugendo rw'iminsi 6 yaramazemwo muri Leta Zumwe za Amerika. Bubaye bwa mbere umutegetsi wa Sudani ahishura igitigiri c'abasirikare bico gihugu bari mu ntambara mu gihugu cya Yemen.
Washington, ijwi rya Amerika.
Bamwe mu bashingamateka ba Leta Zumwe za Amerika basavye ejo ku munsi w'Imana ku nyigisho za gisirikare ku basirikare ba Arabia Saudite aha ku butaka bwa Amerika zoba zirahagaritswe. Ni nyuma y'ubwicanyi bwabereye ku kambi y'abasirikare barwanira mu mazi mu gisagara cya Pensacola muri leta ya Florida bwahitanye abasirikare 3 ba Amerika ku munsi wa 5. Arshamrani w'imyaka 25 wo mu gisirikare cya Arabia Saudite kirwanira mu kirere niwe yarashe mu ishuri bariko bigishirizwamo ibya gisirikare. Icamwe abasirikare ba Amerika 3 barwanira mu mazi akomeretsa abandi 8 imbere yuko nawe araswa n'igipolisi. Ibiro by'inyamiramabi FBI byashikirije ejo ku munsi w'Imana ko biriko biratohoza bitumbere kumenya ko yabikoze mu ntumbero yo kumenya ko ari igitero c'iterabwoba. abantu bashika kuri 43 barishwe n'umuriro wadutse mu iduka ryo ku murwa mukuru w'Ubuhindi New Delhi ejo ku munsi w'Imana. Ninyuma y'umuriro watewe n'insinga z'umuyaga nkuba muri iryo duka ricururizwamo ibikoresho byo mu nzu hafi y'imihana y'abanyagihugu bari basinziriye. Nyene iyo nyubakwa yarahagaritswe, abategetsi bakaba bamwagiriza kutubahiriza amategeko agenga inyubako no gukinga imiriro.
Harakoze mugenzi wacu Aloys Bigirimana kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubutse ko Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi naho turi ku mirongo migufi bita shortwave kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri internet, site yacu ni radioyacu.com, Facebook nayo ni VOA.
Iharanira demokrasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika. Abanyeshuri n'abarimu baturuka muri za kaminuza 30 zo mu bihugu bigize akarere k'ibiyaga binini bahuriye mu mahugurwa guhera kuri uyu wa mbere gushika ku wa gatanu ku byerekeye iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu mu bihe by'intambara. Mu batumiwe muri zo nyigisho zibera i Kigali mu Rwanda harimo abava mu bihugu birimo indyane canke intambara nk'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turi kumwe na mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru hatubwire byinshi kuri mahugurwa. Pierre, watubwire muri make ni bande bitavye ayo mahugurwa yateguwe na bande muri make?
Ego cyane urakoze Oriane Tanyishaka. Zino nyigisho cyangwa uko twavuga amahugurwa zateguwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rikorera mu karere k'ibiyaga binini byitwa Initiative pour la paix et les droits, ni ukuvuga n'ishami hano hagati y'akazina muntu amahoro mu karere k'ibiyaga binini. Rero bikaba bisabye n'abanyeshuri n'ababigisha muri za kaminuza barenga 160 baturutse mu bihugu bitandatu mu za kaminuza agera ku 3. Ibyo bihugu nabyo n'u Burundi, Kenya, Congo, Uganda, Tanzania, Buganda, bakaba bariko bashima rero ingene bukubahiriza agateka kazina muntu muri ibyo bihugu cyane cyane ingene abo banyeshuri biga muri za kaminuza mu mategeko bagerageza bagashobora no guca imanza zerekeye amatasi yo mu ntambara, hamwe niho insanga y'agateka kazina muntu mu byerekeye intambara n'indyane zose ziri mu gihugu.
None ko twumva baza gushimika cyane cyane ku mahugurwa yerekeye agateka kazina muntu mu bihe by'intambara, hari impamvu?
Navuganye n'abateguye ubwoba binini bakiyegabininiya abatakunze kuba indyane za politiki cyangwa cyane cyane mu buturo bwa Kongo. Basi rero dushaka yuko ayo mafasi akingwa cyangwa naho ibi bihugu bikagerageza nyine byo kingira agateka kazina muntu
Allo?
Akibiye kugwanya abagwanyi muri ibyo bihugu.
Ego bandanya byari bitangiye gucika gato uti
muranyumva?
Komeza.
Bavuganye n'abaganye n'abatwara rino shambuzo za makungu y'initiative pour la paix et les droits de l'homme mu karere k'ibiyaga binini bambwira ko cyane cyane kuko bikunze kubonekamo intambara n'indyane za politike bashobora kuba bumvikamo mbega cyane igihugu kanaka kitatera mu kindi gihugu cyose abarwanyi atubwira ko bizo ayo mapeteo cyangwa ibyo byoshika aborara ingene abapasiye mu ntambara abakomeseyeyo.
Ndumva harimo ikibazo muri telefone, n'iki ko turakumva neza, kumbure dushaka kugarura ku murongo. Urakoze cyane Pierre Claver Nyonkuru.
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikurije ko ndumirange.
Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro. Ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo ari cyo dushinzwe.
Eh.
Eh.
Namwe bwa muri he?
Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo baziri n'ihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye.
Ijwi rya Amerika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya. Dukubitire mu gihugu cya Tanzania mu nkambi z'impunzi. Bamwe mu bagendana ubumuga mu nkambi ya Mutenderi muri Tanzania nyene bugarije n'ibibazo bitandukanye. Ni mu gihe bidoga yuko atamfashanyo zikwiye baronswa, bigatuma babayeho nabi mu buzima bwo mu buhungiro. Umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania, James Joven, yatembereye mu nkambi ya Mutenderi, hama aradutegurira inkuru.
Jewe ndafisi no cyanzaniye ubumuga, ndabumaranye igihe kirekire, narabuze abaganga. Kugeza igihe ngerera kwa muganga ndababwira nti rino pfume muri ca riranzaniye ingorane. Baciye banyishura ngo ndagenda ndarishyire ku giti ngo nabiri panga ngo nteme. Iyo nyishisha ndaheba rero nigumira ngaho ngumana ubwo bubabare.
Ingorane duhura nazo ngaha mu kambi, urabona tunashobora no kuza kwa muganga tukabura umuti, kaze ngo ingwara y'igisukari, ngwaye n'ingwara y'umutima, kaba mfise n'icuma mu kuguru. None nk'ibi byose ndabona ko bimbangamira kubera ntashoboye kurya indyo atarizo zose.
Nk'iyo tugiye ku biro kanaka turahangayika nk'ingene twinjira. Urabona ubumuga buratandukanye, hariho ugendera ku ikinga, hariho ugendera ku mabekiye gusa. Kwinjira nk'ugendera ku ikinga biramugora, n'ujya w'ibekiye urasanga hariho afise esikariye usanga iri hejuru, bikamugora ingene yinjira. Wa muntu ari mu biro yakenera ko ibonana nawe, ugasanga mwumvirije hanze, nawe kumwumviriza hanze icyo usanga hari ibyo agomba kumubwira by'ibanga, nk'ibyerekeye ibyo mu kibano n'ingene yahohotewe, ugaca usanga amwumvirije hanze haba hari abandi bantu ntayimubwiye neza. Icyo twasaba ibiro byose ni uko babikorera nka kujya ko mu bitaro biteye imbere, usanga ugendera ku gakinga aguma ari ku gakinga, yinjira ugendera ku ibekiye haba hariho hateguye neza. Nibyo twasaba ku ruhande rw'abamugaye.
Badufata gute nyine? Nta no kudufata, badufata nabi gutyo nyine ko turi bimubiko nyine. Mbere twaho bavuga ko ari ubusaza nyine. Kajevise imyaka 80 nkeka n'iyindi nk'ishema n'icyenda tuvuga. Uko nabuze mu miro igihumbi cyangwa n'ishema 32 n'ubu ndacyaraho. Mugabo umuga pompo naburose kuba ndabumaraye nk'imyaka itanu cyangwa ine kandi inama niyirutse. Cyesi ni ukubesha ngo ntagize ngo umunezero ngo ndafashwa cyangwa iki, ko baramfashije akagodoro barampa ko kuryama ko ngo mbona ndyama neza ku byerekeye akagodoro bampaye, nayo ibindi by'ifashanyo mperuka yego akabahasha baraduhaye, naho nyine baduha gakwiye 40 none yoshise umuntu ryari mpaka n'umwaka ugahera cyangwa n'ayandi agahera.
Mwino nkambi amafaranga amaze kuyaronka kabiri, nk'ubu abandi baguma bongerwa babaha. Mugabo nka twebwe batubwira ngo niturindire ishyirahamwe rya Bugeremani ngo niryo rihora ridufashe. Nk'ubu turi ngaha nyine, urashobora kwipfuza n'akantu wahora uronka ukakabura, kabura nako ribugure n'utuvuta two kwisiga. Hari igihe uza kuronka nk'ako gasabune waramaze kugenda kukarya umugwazo, ugaca ugenda kugapokera uca ugatanga.
Cyane cyane bitaho bajya batama n'abatamakazi n'abajya babiriranya abana. Twecyo twasaba nk'abajya abandi badashyikirwa, dusaba herpeji ko nabone yobashyikira nk'uko natwebwe idushyikira. Imfashanyo turonka nabo bakayironka, kubera n'abantu nka twebwe, kubera iyo mfashanyo iba yasabwe bayisabe ikwire abantu bose. Ibimuga bose baba bari mu nkambi, nabo babatama n'abatamakazi n'abo biriranya abantu.
Ndasaba ko boza baraduha nk'agafaranga umuntu akagura yifuza kugura utuntu ashaka nk'iki ngiki nayo umuntu gaza adafise agafaranga nta kintu yosuma nta kintu yogira gutyo cyangwa ngo yambare neza atagahuza rose tugiye gufata ibi birato nabyo cyangwa izi mpuzu baduha ugasanga bampaye nk'uturato tutangwiye ugasanga bampaye nk'agapataro n'utarak'umwana ngahava mpereza abana cyangwa nkagirande nguma ndi gusa kwa kundi nyene urumva bo mugabo bakavuga ko badufashije basonerera ibyo ibintu cyende ngaho gusa ku buryo mbona nyene umutekano ufise ari wa gucyo gucyo ngira nti mitende bisumbi Burundi mbe ndi kumira ngaho gusa ahari nta munezero ufise ngo
ewe no saba yuko bo dufasha burukwezi bakaza baraduha nk'utwo dufaranga hanyuma kamba bakaduhindurira izonja bakaduhinga zibereye kweri bakadufata neza nk'uko natwe turi abantu nk'abandi kandi bakantwara no kwa muganga bakandabahoro no guma ngo barugeze ndamaze igihe batantwara ngo bandabire.
Radijwi ry'Amerika makuru arabandanya dukubitire mu Burundi. Muri iminsi ya vuba mu gisagara cha Bujumbura haheruka gufatwa ingingo zitandukanye zirimo ko amazu y'ubunywero abwirizwa kuba yugawe saa tatu. Hari ukubuza urudandazwa rw'amayinite ya telefone mu mabarabara, itegeko ko impangu zose zibwirizwa kugira n'imiburiburi amatara abiri abonekesha ku ibarabara. Hari abemeza ko izo ngingo zishobora gusubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu. Muri bo harimo Faustin Ndikumana, uyu akaba ari umuhinga wanonosoye iby'ubutunzi, yavuganye na mugenzi wacu Edigwema kuri iki kibazo. Reka tubatege amatwi.
Ubwa mbere hoho kuri ibi inyongero ziriko zirafatwa zifashwe gutyo bigasha bituma bazongereza ngo abapolisi baza baraza kuraba ko zakurikijwe. Uri kurongereza ingene abapolisi cyangwa abajura bashobora kwigika mu kiza bakabikora nabi kuko baca baza ugara haraca nabi bakabihara ati ku mvu harashobora kwaka ibiturira ati zana ya anyi cyangwa bakaye bakicira amande abantu bidaciye amategeko. Hari ibyo bumva ngo baca batwara intebe gutoze kuzigombora haca haba ibintu byinshi bituma umengo agati yako kugumya ngiruka ariko karasinzikara. Ibyo twari twabishikirije yuko n'ibiturire cyangwa ibintu remezira bitere bijya byo gukoresha igikenyeri ishobora guca biba byinshi kuko umusoda arashobora kuza umwe akabikora kumpe neza undi mwakabikora uko abyumva kandi uwo musoda ariko abikora ntubwire ngo baba bafashe inkingo baba bari kumwe cyangwa umupolisi baba bari kumwe warusanga rero n'ibintu biruhanije cyane ku banyagihugu baba bari ngaho ariko barakonsa bifatira akantu kabo. Ibyo vraiment ni ikintu iyo ushaka kugira abanyagihugu bagira babeho mu mwidegembwe uragabanya ingingo zituma abajeje umutekano baza baraza kubahohotera bavuze akanakece bitara liberte bajya liberte yidagusoye ikintu mu by'ubutunzi mu kwidegembya kandi biri mu ibwirizwa shingiro. Noneho biri mu ibwirizwa shingiro iyo birinze bihagarara nuko ziba ari imvo zidasanzwe. Izo mvo zidasanzwe nazo ntizigeze zisigurwa ngo zisigurwe, nico rero abanyagihugu nico gituma atabyumva. Izo mvo zisanzwe zituma leta ibikora ntizasiguwe byaje gutyo gitumbuka abantu gaturaga mu mwijima. Mu bisanzwe rero ahantu ni n'amashinga amateka zikora zabiza gutuma kuziba tuti mbega zikora guserukira abanyagihugu zica zihamagara abo bategetsi bagasigura publiki izo mvu zituma umwidegembyo w'abanyagihugu w'abenegihugu usubiye inyuma kuko n'ibyibashingira iba ari bibirekura.
Hanyuma bwana Ndikumana, ahandi mu bihugu bitandukanye aho ingingo nk'izi zagiye zifatwa zafatwaga mu bihe bidasanzwe mu bihe by'umutekano muke mu Burundi nubwo bavuga ko atari ko bimeze ariko zigafatwa bihaye igihe runaka bizahagararira. Hari igihe umujyi wa Bujumbura wihaye ko uzongera ugasuzuma iki cyemezo nyuma ikaba yagikuraho
yiste manye niko navuze yuko ubwa mbere ho yuko umujyi wa Bujumbura ibyo ni byemezo byo hejuru rwego rwa leta bari nk'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu leta ikavuga ati kubera imvudu n'umutekano izi n'izi n'izi zisiguye neza bakatabina amashinga amateka mbere mu bihugu bikomeye hari gihe n'izo ngingo bazankira leta bakazankira leta kuko etat de exception iratuma changi ibintu ngo habe imizi biratuma hari abantu bo mu nzego zidatereze umutekano bashobora kwigika mu kiza bagakarira abantu bakiha ibintu ku nguvu nguri mu makosa nguri hehe ugasanga nk'ubona mubona abantu b'abapolisi biruga bariruka inyuma y'umwe y'abana b'imitaka ukazabona umwana afite umutaka w'umupolisi ari inyuma umugore ari kadana utuntu yikoreye ukabona bari umugore w'imikanga ariko yiruka n'umupolisi ukabona ibyo bintu turiko turabirorera nyaruka ukabona ko ari ibintu nyene biruhanije umuntu bitumizo etadexio kugira gateka ku munyagi wa gome gatwe zifatwa mu gihe kidasanzwe kandi cyasiguwe neza na leta ndetse abantu benshi babibonye yuko bishobora kuba byahenze barashaka guca bitwara muri za kurusi preme na handi handi za kurukosisiyoneri ziraraba mag telegramateri yafashwe n'abategetsi abantu bakagira bakaza kwitwarira za kurukosisiyoneri bizya ba ombusmane abantu bakabitwara ko bakavuga ati izo bwingo si izo misa nuko ni demokrasi tutarayinjira mu gabanya bwamenye neza ingene bayikoresha nkubu ndazi ko n'abanyagihugu bake banazi ko nka kurukosisiyoneri uyitura ko mu gihe ingingo zimwe zimwe usanze ziba zigize n'ibintu mbona bikeneye kuzigishwa cyane.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika dukubitire mu Rwanda. Inama yiga indwara ya sida yabereye I Kigali mu Rwanda yarangije imirimo yayo kuri uyu wa gatandatu. Abayitabiriye baturutse mu bihugu binyuranye bagaragaje ko imiyabaga n'abagore bato bugarijwe n'ikibazo cya virusi itera indwara ya sida kurusha bagenzi babo b'abahungu. Mu Rwanda imiyabaga yugarijwe n'iki kibazo kuko hasigaye humvikana ibitigiri by'abana b'abakobwa bari munsi y'imyaka 18 bafatwa ku nguvu bagategwa inda ndetse bamwe bagakurikizwamo indwara ya sida. Inkuru mugenzi wacu Asumta Kabuye dutegure.
Mu nama mpuzamahanga yigaga kuri sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina yaberaga I Kigali, iyi nama yasoje imirimo yayo kuri uyu wa gatandatu. Abayitabiriye bavuze ko bagomba guhagurukira ikibazo cy'abana b'abangavu bugarijwe n'icyorezo cya sida kurusha abandi. Ubushakashatsi bwakozwe mu kwezi kwa cumi uyu mwaka ku bufatanye bwa guverinoma y'u Rwanda, gahunda ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kurwanya sida PEPFAR, bwagaragaje ko ubwandu bushya ku bagore bari mu kigero cy'imyaka 55 kugeza kuri 59 buri ku gipimo cya 6.5%, mu gihe abagabo bafite imyaka 50 kugeza kuri 59 buri ku gipimo cya 7.4%. Iyi mibare ariko iteye impungenge mu rubyiruko cyane ku bangavu bari ku kigero cy'imyaka 20. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abakobwa bari mu kigero cy'imyaka 20 hagati y'imyaka 20 na 24 bandura virusi itera sida ari 1.8%, bakaba bikubye inshuro zirenga 3 bagenzi babo b'abahungu bari ku kigero kuri 0.6%. Mu mushinga ni Nyampinga washyizweho ngo bite ku bana b'abakobwa batewe inda bakabyara bakiri bato, uyu mushinga ukorera mu turere twa Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba no mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru, abawukurikirana bemeza ko basanze ikibazo cyihishe inyuma yo kubyara abana bakiri bato hari n'igishingiye ku bukene bw'imiryango ndetse no kutamenya amakuru ku buzima bw'imyororokere. Madamu Odeta Musengimana, umwe mu batangije uyu mushinga ni Nyampinga.
Mu bibazo bagiye bagaragaza mu by'ukuri byabateye kugwa muri iki kibazo harimo kutagira amakuru ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ni ukuvuga ngo ibi byo kutamenya amakuru turanabihuza no kutamenya bwa buzima bwabo bw'imyororokere. Ibyo rero bigatuma babeshywa byinshi kudukubeshwa byinshi rero byagiye bituma bitura muri cya kibazo bahuye nacyo kubera ko niba bamubeshye ngo urugero ngo wenda umuntu wakoze imibonano mpuzabitsina wenda agira agapoka azigira uruhu rwiza nk'umwana w'umukobwa akumva ntacyo bitwaye kumubwira ngo kuba bamusambanye yagiye gusambana rimwe bwa mbere arimo nko kwipima cyangwa se kumenya bya bintu bimeze bite nabyo agasanga yaguye muri cyacyaha cyangwa se yaguye no muri cyakibazo kubera ko bamushutse.
Muri uyu mushinga hagaragayemo abana batari bake babyaye bari munsi y'imyaka 18 ndetse bamwe bakurizamo kwandura virusi itera sida. Muto Nariane ukorana n'uyu mushinga mu karere ka Burera avuga ko hari bamwe mu bana babyaye bakiri bato ndetse bakaba barandujwe agakoko gatera sida.
Kugeza ubu abana turi gukorana nabo muri Burera dukorana n'abana 90 babyaye donc dukorana n'abana 90 babyaye bari munsi y'imyaka 18 harimo ababyeyi bacu bafite 16 13 15 17 nta wabyaye nyine ari hejuru y'imyaka 18 twabakoreye amahugurwa atandukanye kubera ubufatanye hagati n'amasantre de sante tuba dukorana nabo tujya kwa muganga turabapimisha ngo turebe ko nta ndwara kuko mu by'ukuri baba bafite dusanga turiho turakora ikibazo cyo mu mutwe hari n'ikibazo cy'ubuzima muri rusange. Mu by'ukuri dufite umwana umwe niwe natwasanze ufite ikibazo cya virusi itera sida.
Bamwe mu bana bahuye n'ihohoterwa bakabyara bakiri bato bemeza ko ikibazo kirindi bagira ari uko batazi amakuru ku buzima bwabo bw'imyororokere. Uyu nakwita umugore ariko mu by'ukuri ucyuri umwana yabwira Ijwi rya Amerika ko yabyaye afite imyaka 14 kandi ko nta makuru na make yarazi ku buzima bwe bw'imyororokere.
Nge nigaga mu mwaka wa kane primaire we yamfashaga ubuzima bwo mu rugo kuko hari igihe twahuraga umwana yaratuye mu rugo iwacu turaturanye wenda nk'uko papa yaba yaje yasinze yanze no kuduha amafaranga tukaba turi nko gukina akanga ati vuba nkugurira icyayi nubwo buzima nari mbayeho.
Wari ubizi ko iyo uryamanye n'umuhungu ushobora gutwara inda cyangwa se ukaba warakwandura virusi itera sida?
Ntabwo nari mbizi. Ababyeyi barabinganizaga ariko bakambwira ko ushobora gutwara inda ari uko uri mu mihango cyangwa wayivuyemo.
Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Dr. Diane Gashumba yasabye abari bateraniye mu nama i Kigali iga kuri sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina gutwara umukoro wo guhagurukira ubwandu bwa sida ukomeje kwibasira abangavu. Ubwo iyi nama yiga kuri iki kibazo cya sida yafungurwaga, umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kurwanya sida Winnie Byanyima yagaragaje ko mu bahura n'ubwandu bushya abangavu baza ku isonga. Byanyima avuga ko bitakwihanganirwa kuba uyu munsi abangavu 6,200 banduraga ko gatera sida buri cyumweru, asaba imiryango n'ibihugu guhagurukira iki kibazo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Aho niho duheraje amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri ino saha muri studio igatanu. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tubibutse ko mu Burundi tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave ni metero 25, 31, 41 ku mugoroba, naho mukatumvira kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM n'umurongo w'ijana na kane n'ibice bitatu. Turi no kuri site ya internet, adresi yacu ni wezitatu@radioyacu voa.com. Kuri Facebook no kuri Twitter turi kuri VOA Radio yacu. Ndashimiye abamfashije mu bwinga bw'ivyuma na Mokbe yamfashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Ari kumwe na Oriane Tangishaka, ndabashimiye.
Baby, she knew me. Still a friend to care. Keep it to some.
qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit, sois pas naïf. Non, méfie-toi de tout et de tout le monde, en commençant par le sexe opposé. Si je te dis méfie-toi de tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais.